Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Reverien Bazikamwe.
Irosa kubw'Imana ni wari mu buhinga bw'ivyuma ndabahaye muri ushitse bagenzi mwese mudukurikira kuri radio Inzamba Gateka Kawe turi ku munsi wa mbere kirezo cy'umunani ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2021 amakuru mugira mukurikire aza kuba hagaze ku ngiro nkuru zikurikira mu gisata cy'umutekano abantu babiri baraye bishwe mu gitero cha grenade caraye kibaye muri komine ya Kiganda intara ya Muramvya abantu babiri baba bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza iby'abashinga amateka baburayi basaba leta ngo nukubahiriza agateka kazi na muntu abategetsi b'u Burundi basabwa kwikubita agashi muza gukurikira murano makuru umwanditsi David Gakunzi Mugitata cha magara yaba nungu kubona ishirahamwe muhuza makungu OMS rimenyesha ko Burundi buri mu bihugu bitazoroswa incancho z'umugera wa corona ngo nta kindi bivako atari nyifato y'abategetsi bafata minenegwe ico kiza kandi bakaba badatinya no kuvugira ku mugaragaro ko atarucancho bakeneye Frederic bavuga inyumvira akabona ko ivyo bituma abanyagihugu bahasinzikarira musangwe ikaze mukanya ni Donido
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Ndasubiye kuramutsa ndabahaye nikaze abantu babiri baraye bitavye Imana uwundi umwe arakomereka biturutse kuri grenade yatewe ahitwa Ruvumu ni komine Kiganda intara ya Muramvya hari mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana ivyemezwa na bamwe mu bajejwe intwaro muri iyo komine aho bavuga ko abantu babiri bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatohoza n'inkuru tubaza Beragloria Kintore
Witavye Imana ni Ndikumana Goreta afise imyaka 67 hamwe n'umukozi wiwe Nsabimana Tarsis afise imyaka 40 bakabatewe grenade basanze mu nzu barimo bariko barafungura amakuru dukuraho amenyesha ko uretse abo witavye Imana hari n'uwundi umwe yakomeretse azwi ku izina rya Clotilde Ndayizeye akaba yaciye ajanwa kuvuzwa ku ivuriro ry'Ikiganda ayo makuru nyine dukura ngaho mu Ruvumu yemeza ko abo bantu bari babanye neza n'abandi ariko bakikeka ko byoba byaturutse ku matati y'amatongo abanyi babo bavuga ko ivyo bintu bitari bimenyerewe bagasaba jejwe intwaro n'umutekano ko bokongereza inguvu mu kubakingira umutekano mu gipolisi cya Kiganda bakaba baciye bahagarika uwitwa Pio Karegwa yasanzwe yigisha ku ishuri ryisumbuye rya Kiganda hamwe na mwene wabo Kanyenzira Mameri kumvo z'amatohoza kubera bari bafitaniye amatati y'amatongo bari bamaze iminsi baburana ibitara by'ibiti radio Inzamba tukaba twabarondeye buramatari kugira ngo agire ico abivuze ko ariko twamukenye
arakoze bera Gloria Kintore turabandanya no mu gisata cy'umutekano mwigisha wo kwishure shingiro rya kigoganya mu buyobozi bw'inyigisho bwa komine Gasogwe aho ni mu ntara ya Muyinga ari mu minwe y'igipolisi kuva ku munsi wa gatandatu ni nyuma yaho ahatswe kugandagura umugabo wiwe amukamukebesheje igicupa cupa kwizosi nkuko amakuru atandukanye ava ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga abivuga aho uwo mujyango warusanzwe uba vyemeza Emeline niyo nkuru numutambukanyi we Prosper akora mu gisandugu ryo kuziganya ku Kopeke ngo bakaba batari basanzwe babanye neza uwo mugore n'uwo mugabo ngo bari bagorobeje mu bunywero butandukanye ariko atauri kumwe n'uwundi nk'uko ayo makuru abandanya bivuga bamaze gutaha ibiyagongo hagati yabo byo babitari bimeze neza aho bahavuye batana mu mitwe umukenyezi wa Prosper ngo niho yatora icupa kabanza kuri mena mu nyuma arikebesha umugabo wiwe kwizosi arakomereka cyane uwo mukenyezi akaba mu gitondo cyo kuwa gatandatu yahavuye ahagarikwa n'igipolisi hari munywanyi w'umugambwe CNL yaraye ategerewe arakubitwa arashaya ku musozi wa Gitare muri komine Nyamurenza ni mu ntara ya Ngozi uwo yahoze mu mugwi w'abagwanyi ba FNL bikavugwa ko yakubiswe n'imbonera kure ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana azira ko yanse kwinjira mu mugambwe CNDD FTD ede akaba yazizijwe yuko yanse kwinjira mu mugambwe CNDD FDD
mwana ayo tukakare ndo asangara ngo yimugambwe none ku mutumba wa gitar aho yari amutera kashi kumahane asanga imbonera kure igice izina rya miburo arexi bakagira amagare igisubiza mu kwambura abantu ubwo bubisha akunze kubufadikanya n'imbonera kure izo nkeshimana Emmanuel kagira wango niyo bitandu wayo none babikubije mu kwica abantu kubya mbere bambuye umuntu bagasubira ejo rero niho yatashe ku mugoroba bamutegereye yategereje cyane cyane n'abo magare hanyuma baragwana cyakoze yarivune aranamukomeretsa kandi yari igipolisi cyamufashe ijoro n'iki gitondo cyo kuwa mbere igipolisi cyamugurukanye kimujyana mu gashinga ku mbuga matohoza harabiye igihugu bari baravuze baravuze induru bwite umuntu arabenshi rwararenganye ntakabizi yuko imbere ku magare yambuye abantu byarabaye byiza ariko ko bisanzwe amatohoza yamagenda turakuze mbubisha rero niyo yamurenze bafite bamumenyereye isaha tuvugana kabari ku mugasho bibutsa ko uwo mugabo batangiriye yaheruka no kuba ari umudamu bazi ko yibaruka ngo ni umusenere apfuye yego uwo mudamu we yitabye Imana mu kw'icyenda
tukaba twarondeye uburongoye ugwaruka rw'imbonera kure muri komine Nyamurenza co kimwe n'uburongoye iyo komine kugira ngo bagire ico bavuze kuri ivyo vyagirizwa imbonera kure ariko ntitwashoboye kubaronka mu kanya duca tubandanya amakuru twabateguriye
ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kugwanyikiza ca coronavirus no gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo isabuni wayisize uyimara n'iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe n'iryari biri ngombwa gukaraba iminwa igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye berero ni nyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye kwimigera ugatwisigarana mu kiganza
ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
amakuru twabateguriye turayabandanya iketa abashinga amateka bumwe bwa Burayi baherutse kwandikira leta y'u Burundi basaba yuko abarundi botwagwa hubahirirwa agateka kazi na muntu ivyo bishikirizwa na David Gakunzi umwanditsi akaba n'umumenyesha makuru kubw'uyo muhinga ngo abategetsi b'u Burundi bari bakwiye kugendera ubuntu bwaranze intwari z'intahe yo kwikukira bakavavanura n'agatima ko guhonyanga agateka kazi na muntu David Gakunzi n'umwanditsi akaba n'umumenyesha makuru
iryo baruwa ryabo bashinga amateka b'u Burayi ku by'ukuri itwereka yuko twataye inzira tuguma tuvuga ngo souveraineté nationale mugabo ku by'ukuri souveraineté nationale tutayubahiriza kuko souveraineté nationale ni kuvuga yuko abarundi batwarwa neza si kuvuga yuko utwaye afise uburenganzira bwo guciza abatwaye iyo baruwa ry'abashinga amateka y'u Burayi ryategereje kutuma twiyumvira tugaruka mu nzira y'ubuntu mu nzira ya rwagasore mu nzira atari yo kurondera ibintu ubu rero dutwarwa n'abantu ku myaka myinshi ku by'ukuri barondera ibintu atabona abantu dutwarwa n'abantu baraba inyungu zabo baraba inda zabo none ibyo bizobashikana he none ibyo bizoshikana igihugu heye dukwiye kuva muri izo nzira tukagaruka mu nzira zo kubaha ubuzima bwa kira murundi mu nzira ituma tuzana amajambere ubumwe tukava muri ibyo bintu by'amaraso muri ibyo bintu gucinyitsa abarundi muri ibyo bintu byo gutera ubwoba abarundi iyo niyo souveraineté nationale nyakuri kandi nibyo iryo baruwa ku by'ukuri rya parlementaire y'u Burayi itwibutse nta kindi
Amakuru tuyabandaniriza mu gisata c'amagara y'abantu. Uburundi buri mu bihugu bitazoronswa imfashanyo zishyiramo impuzamakungu rijoro ramagara y'abantu OMS kugira ngo buronke urucanco rwo kukinga ikiza c'umugera wa corona muri uwo mwaka wa 2021. Ibyo byashikirijwe n'iryo shyirahamwe muri iyi ndwi iheze ku radio y'Abongereza BBC. Frederico bamvuga inyumvira rongoye urunani Seforo Arusha ruhurikiyemo bamwe mu batavuga rumwe na leta asigura ko iyo ngingo yishyirahamwe OMS yafashe atakindi yavuye ko ataruko abategetsi b'u Burundi badashaka kwemera akamaro k'ugo rucanco akabona ko imvugo yabo bategetsi yo kutabona ko ako kamaro k'urucanco izokwegera karambaraye abanyagihugu. Frederic bamvuga inyumvira
ako iyo corona ego iriho mgabo hariho n'izindi ndwara zihari kandi ko kubgabo ubwo rucanco rudakenewe. Iyo isi maze gufata inzira ibihugu byose bikaherekana yuko incanco zikenewe, Rwanda ruri ku mupaka w'u Burundi usanga imbibe rukavuga ruti turakeneye incanco, mugabane bakavuga bati ntituzikeneye haba hari ikibazo. Kuko si kibazo cy'igihugu kimwe, si kibazo cy'umuntu umwe, ni kibazo cy'isi, ari nacyo gituma ari kibazo abakuru b'ibihugu babuza gukurikiranira hagufi kugira ngo bitwararike akadoza k'ibihugu k'abanyagihugu babo. Rero narumvise umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi, umukuru w'igihugu, bavuga ko iyo nshanco zidakenewe. Jewe nibaza ko ari ukwihenda, ari ugusubira bakiyumvira. Ku buryo rero n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS rijejwe amagara y'abantu ryavuze riti ibyo bihugu icya Tanzania, icy'u Burundi nta byerekana ingene uwo mugero umeze kubera izo mvo, nta n'uburyo tubaha kugira ngo bashobore gucanca abantu babo. Urumva tuba turi ko turasigara inyuma, kuko nko nabivuze u Burundi sizinga, u Burundi n'igihugu kiri mu bindi kandi isigiramiwe so Burundi buzosigara na tugumye tuhatugiramiwe.
Frederic bamvuga inyumvira akabarongo yunani Seforo ruhurikiyemo bamwe mu batavuga rumwe na leta. Bamwe mu banyagihugu barababazwa nuko u Burundi buri ku rutonde rw'ibihugu bitazoronswa urukingo rwa COVID-19 nkuko biherutse kumenyeshwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS. Abaganiriye na radio Inzamba agateka kawe bavuga ko iyo ngingo ije kukumira kandi abarundi mu ntumbero isi yihaye yo gutuza ikiza cya corona, bakavuga ko uruhara rwa leta kubijanye n'iryo kumigwa ari ntangere. Kurikira
ingingo n'ukuri yakibabaza abanyagihugu cyane b'abarundi, yatubabaza cyane. Mugabo kandi nta gitangaza kuri kirimo, kuko abategetsi bacu bavuga ko COVID-19 atayihari, kuko niyo abantu bari kubaricwa bavuga ko atacabaye. Iyo abantu bahohoterwa ivuga ko ari ibinyoma. Kubona rero batanze raporo kuri icyo kiza mu Burundi Imana yakidukingiye, ni uko ngira batanze agaciro ka kimwe mu cyo byerekana ko bakitaho na gatoya ubuzima bw'abenegihugu bajejwe, byerekana ndetse ko baba bafise inyungu bisangije mu kubihakana. Kuko niyo bariko barayivuga bumva ko bayivugana n'agasuzuguro kadasanzwe, natwe bigaca bitwereka ko atarukundwa tugake na butoya. Kuko niyo ngingo bari banifatishije zo gukaraba, gukoresha ubupfukamunwa, zote zamaze akanyaru imiroma, kuko nta mahemeritse mu banyagihugu ari karaba. Imvugo y'abantu bacu yumviriye neza niyo kwitandukanya n'iyindi migambi iri mu bihugu byose byo ku isi. Kwama bariko barasuzugura ibindi bihugu, ndetse bumvirije neza n'umukuru w'igihugu cyacu asubiramo ibyo Magufuli wa Tanzania avuze. Kuko Kanatsinda yavuze ko ari we se wiwe.
Ego nka twebwe abarundi tubonye u Burundi butari ku iyo liste, butari kuko rutonde u Burundi tubaza yuko bukiri muri kwa rutonde rwo kwikura mu murongo w'ibindi bihugu rudashaka kugendera ku iterambere ry'ibindi bihugu. Sinibaza yuko ari ingingo nziza urundi bwafashe bwo kugira ngo nibuje urutonde rw'ibindi bihugu hamwe na Tanzania nibaza yuko ari kwa kuguma kwikumira kuja mu rutonde rw'abandi kugendera ku iterambere abandi bariko
amajambo make irabaje cyane kandi rero ntawe ntibabije ku makungu ya amakungu ntako sinari mwafise uko yaratubajije kubera ku byo abategetsi bacu bavuze niyo ngorane none icyo twasaba ni iki ubwa mbere leta y'u Burundi yo ntacyo na kimwe tubona twayisaba kuko niba adahejeje inyungu zayo ibona hirya no hino inyungu zijya ku mifuko yabo ibintu nk'ibyo cyangwa ugasanga baryoherwa n'uko abantu bari kubarapfa ngira ngo barabone ko twagwereye ndumva leta y'u Burundi nta na kimwe ndosubira kuyisaba kuko ibyo imaze kuvuga ni byinshi ata na kimwe bitumarira n'ibyo mvuga ntinabikora nta na kimwe kureka rero turabe twigwane ko twebwe nyine
nimba bijyanye n'urucanco vaxe hari inkuru ikizimbi zirogira Uburundi ntibwategetse kuba mu ihiganwa kuko n'ibindi bihugu byo muri Afurika sisi kuvuga ko byaheze abanyagihugu bacu ni urukingo ruzofasha kiza ariko kubona Uburundi bwakire buvamo ni akababaro ntangere ntitwumva yuko abategetsi cyangwa abajeje magara y'abantu mu Burundi bari kubafata izo muri kazozo zizofasha Abarundi kubandanya babaho neza babanye neza n'ibindi bihugu urumva yuko umubano atari ikirenga tuguma twisubitse inyuma tuguma dushaka kwikura mu murongo w'abandi
abo bakaba ari bamwe mu Barundi bagize ico bavuga kuri aya majambo ya OMS ko Uburundi buri mu bihugu butazoronswa urucanco rwa coronavirus. Ishyirahamwe ryo kwiteza imbere mu by'ubutunzi n'imibano ADES ryaratanze kuri uyu w'Imana ibikoresho 11 byo gukarabiramwo ku mashengero atandukanye ari mu ikambi y'impunzi z'Abarundi imurongwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubw'iryo shyirahamwe ngo bizobafasha kubandanya bikingira ikiza cya corona muri iyo kambi izo mpunzi na cyane cyane abarongoye ayo mashengero barakenguruka iyo mfashanyo bagasaba ko boronswa n'amasabuni yo gukaraba kurikira bamwe muri abo baganiriye na Radio Inzamba.
Tunezera kuko mu kwinjira turakaraba n'amazi meza ntabwo bitonezera rero ariko rero icyo twobasaba uwo muntu yatangize indobo ni uko yewe turondera umuti tuzoza turashyira mu mazi akadupokeza n'isabuni kuko nta muti baduhaye kandi nta n'isabuni baduhaye.
Ni ukuri twanezerewe cyane kubona kandi mwatuzaniye indobo kuza turakarabamo kugira twikingire korona. Ikindi nari nifuza cyangwa twifuza ni uko mwadufasha umuti wo gushyira mu mazi no kuduha agasabuni tuze turakaraba mu gihe dukarabye mu mazi yo kwikingira icyo kiza cya coronavirusi.
Ayo vrema turashima cyane maravime azodufasha mumva zo kwikingira cyane cyane nk'amategeko y'isuku ya corona baravuga yuko ngo ari gukaraba karaba kumanya ku mwanya kandi ajya mu mashengero twaba twakira abantu benshi baba batandukanye ahubwo n'igikurikira kuri ibyo turifuza ko bo dufasha no mu bundi buryo nko kuduha kiriya gitima ubushuhe navyo nyine byaba byita cyane yo umuti amasabune ntacyo turabona muri ibyo ariko icyo nizera nuko baratanga amaclore ariko tuzogerageza kubisaba kugira ngo kirarushengero rwose rubane lore yabo bazoza barashira muri ayo mazi.
Ni ngaha duce sozerera amakuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira. Bagenzanje b'uruganda rwa Radio Inzamba bageranije ano makuru ndawe bakengurukiye na Inosa kubw'Imana yatumye amajwi abashikira turabike banuye mugira amahori wanyu.